Bino nago bimeze neza kubera iki y'amazi nyine atuma abana bacu batiga bahunga nayo bigeze badukorera
kwiyeguye nyene ko atakintu kiriko kirakorwa none badakoze bisinzi muri byose nta kintu na kimwe kiri
abo ni bamwe muri abo banyagihugu bahuye n'imyuzure barimo baba ku mushasha ya mbere n'iya kabiri muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basigura ko batewe impungenge n'amazi ategwa n'uruzi Rusizi mu gihe cy'imvura
karahahara ahantu heza hameze neza none ubu kubera ubwo rusizi ruguma rutya
ibintu byo bimeze gute neza mu gihe tubona yuko amazi atarazibirwa ya rusizi itarazibirwa
abo banyagihugu banavuga ko iyo myuzure itegwa n'ubwo ruzi ihungabanya amagara y'abana biga mu mashuri yegereye ako gace kuko naho nyene hategwa n'ayo mazi bigatuma abana bahagarika amashuri aha batanga akarorero ko ku mashuri shingira abiri asanzwe ari mu gice cya mushasha ya mbere n'iya kabiri muri iyo zone nyene ya Gatumba n'ubu amazi atara kama nkuko byibonekeza
ubukobo tugomba tubasubize mu ishuri kandi yamada zucagaruka abana kongere tubirukangane urumva umwaka uheze abana nibize neza
iyo abana benshi batakoze ibice bya gatatu kubera y'amazi none hajya amashuri ajya abana bigeze bayi
uyu mubyeyi nawe afite abana batatu kuri iri shuri rya mushasha ya mbere iryo shuri rikaba ariryo ryari ribegereye avuga ko abo bana batize neza mu mwaka uheze kubera iyo myuzure akabona kandi ko bizomugora kuronkera amashuri ahandi abo bana bose
abana batatu rero nagiye gusaba ikindi kibanza ahantu badatwagwa banyemereye umwana umwe n'umwana yaduye kubera iki uko y'amazi yaje saturahunga akajya kuyerera nawe yasubiye kuyiga ntiyasubiye kuri yari ikime yarasanzwe ariko yakiyananirwa
ababyeyi bamwe batanguye kuja kuronderera abana babo amashuri ahandi hatarashika iyo myuzure yamara bavuga ko bitazobashobokera bose
abashoboye kwimuka bazokwimuka batashoboye kugenda kwimuka naho bazoguma ngaho bazokwigira ngaho
abo babyeyi barereye kuri ayo mashuri ya mushasha ya mbere n'iya kabiri babona ko hamwe atagikozwe leta yofunga amashuri yo muri utwo duce ikayimurira ahandi
badakoze ubwo rusizi barakwiye kuyimura iryo shuri bakarikira ahandi hantu hadatwagwa abana kugira bagire gute bakurikanira amashuri ahantu hadashika amazi
abakunzi b'ijwi rya Amerika bagerageje kurondera abo mu nzego zegereye ahari ayo mashuri nabo bemeza ko ico kibazo gihari ndetse ko banakigejeje ku babijejwe Nduwimana Alice ari muri abo batware avuga ko indongozi zo hejuru zabijeje ko rusizi igiye gukogwa mu nama yari yahurije hamwe amakomine
twebwe amakuru dufise ni uko baguma batwizeza batubwira yuko bazodukorera rusizi ibyo bavuze natwe nibyo tunadushikiriza bene gihugu kuko batubwiye ijambo ryiza ry'ihumure
Nduwimana Alice nawe kandi ari no mu babyeyi barereye ngaho kuri ayo mashuri afise ikibazo cyo guterwa n'imyuzurira asigura ko amazi agenda yiyongera uko imyaka igenda iza akavuga ko ababyeyi bafise impungenge nyinshi
kubera aya mazi uko muri uyu mwaka aje mu wundi mwaka sikwazi aza yiyongereje rero ababyeyi barafise impuhwe z'abana babo ingene baca batakaza umwanya w'ivyigwa mu ishuri ndimo na jewe ndaharereye
abo bose basaba ko leta yogira ico ikoze mu gihe ca vuba uruzi rusizi rusanzwe ruta inzira rukamenera mu banyagihugu rukaba rwokogwa mu buryo burambye
hari hakwiye ko bohokogwa kugira ngo amashuri agume neza abana bige kuhongera nk'ikipfu hakaduga kugira ngo amazi akera afuma atemba ajije
kibanze nuko ababijejwe boraba ukuntu ubutuzibirira uko ruzi rutuma abana batiga
amakuru duhabwe n'abo banyagihugu amashuri shingiro ya mushasha ya mbere n'iya kabiri amaze imyaka yaba bine yikurikiranya ategwa n'imyuzurira y'uruzi rusizi mu gihe umwaka w'ishuri usanzwe uhera mu kwezi kw'indwi mu Burundi hose kuri ayo mashuri yahuye n'imyuzurira hoho babandanije kwiga gushika mu kwezi kwa munani bitewe n'uko hari igihe bahagarika kwiga bakaguma muhira amazi yabaye menshi ariko kandi abo banyagihugu baba muri ico gice banavuga ko iyo myuzure ibangamiye n'ibindi bikorwa birimo uburimyi hamwe n'ubudandaji ariko bituma basaba ko gukora uruzi rusizi mu kugubakira inzira zikomeye yokorwa mu gihe ca vuba Thierry Ndayishimiye ibihugu by'Amerika Kigali.